SBS Radio. Ndashimiye mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe nongeye kubaha ikaze ini SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede Nizigama Kaze. Uno munsi tugiye kurabira hamwe ibijanye no kugura ubu ukariha hanyuma. Ivyo mu Cyongereza bita buy now pay later. Ni bintu rero ngo abantu benshi bariko barahurumbira. Ido ni ido givyo mukanya. sbs.com.au Kaze rero mwido nido giyo nkuru nkuko narinda bibabwiye ushobora gufata umukopo udasaba inyungu kundwi canke kwishura ku kwezi iyo uguze ipantaro canke isaha igezweho ukabigura utarinze gutera umukono ku bipapuro vyinshi biriko biribonekeza cane mu bantu nkuko bishikirizwa na Australian Securities and Investment Commission ivuga yuko abantu muri Australia bakoresha imiliyaridi zirenga zitanu nibice bitandatu z'amadolari biciye mu buryo buzwi nka gura ubu urihe hanyuma ivyo bita mu Cyongereza buy now pay later nkuko vyashikirijwe mu 2018 rubishira 2019 aho vyibonekeje yuko abafise ububiko muri ubwo buhinga biyongereye bakarenga imiliyoni zitandatu mu gihugu gifise abantu bangana imiliyoni 25 muri Australia. Fiona Gurtier n'umuyobozi nshingwabikorwa muri Financial Counseling Australia we akaba yamye asaba ngo hashigweho amategeko agenga izo serivisi nkuko yabisiguye agira ati ingene uriha bigabugwa mu ndwi zishobora kuba hagati ya zitandatu canke imyaka ushobora kuronka ingurane biciye muri gura ubu urihe hanyuma by'amahera ari mu majana gushika ku 60,000 by'amadolari mbere kubera yuko ubwo buryo budakurikije amategeko y'abatanga ingurane rero ntivyoroshe ingene ubwo buryo bushobora gushigwa ku murongo ngo bugurishwe ku bantu mu gihe ayo mafaranga asabwa kurihwa kundwi atuma abatanga izi serivisi bahurumbirwa n'abantu ariko usanga barihishwa inyungu zivunanye mu gihe batarishe ku gihe hisunzwe icegeranyo catanzwe n'ikigo ASIC muri munyonyo w'umwaka wa 2020 ibice 21% kwijana vy'abakoresha gurubu urihe hanyuma canke buy now pay later ntibashoboye kuriha uko bategerezwa bityo bibaviramwo kuriha ihadabu aho rero akaba ari mu gihe c'amezi 12 aheze. Debra Schrut aba ikambra asanzwe agira inama abantu mu bijanye n'amafaranga mu kigo National Debt Helpline yavuze ati uko buy now pay later zitandukanye niko zifise n'ivyitonderwa bitandukanye yakaba yasiguye ati mu bisanzwe nta gukingirwa gukwiye guhari ku bakoresha ubwo buryo ubundi buryo bwo gutanga ingurane bwo busanzwe bufise amategeko ngendegwa ko ariko iyo yindi ya gurubu urihe hanyuma gushika ubu ntiraronka amategeko iyagenga mu gihe habaye ikitagenda neza vyogorana gutorera inyishu. Fiona Gurtier umukozi wa Financial Counseling Australia yavuze ati umutego ugaragara muri ivyo nuko usanga wakoresheje amafaranga menshi kurusha ayo ufitiye ubushobozi kandi ukabikora utanezwe ingaruka bizokugira ko reka nawe tumukurikirane ubwira kandi ni nk'ideni rindi ryose utarishe naryo ni ngombwa rikonona izina ryawe mu bijanye no gusaba ingurane kuko mu gihe utarishe iryo shirahamwe rihita rikora icegeranyo kigushira ko iceyi cyo kutariha ivyo navyo bikagira ingaruka ku bubasha bwawe bwo gusaba ingurane ariko ivyo bivana n'uguhaye iyo ngurane hari abakoresha ubwo buryo bwo kugukora ko icegeranyo cuko utariha n'abandi batabikora Umuhanuzi mu by'ubutunzi Deb Schrut yavuze ati abantu usanga barafashe iyo ngurane ya buy now pay later ahatandukanye akenshi usanga badashoboye kuronswa ingurane haba iyo kugura inzu canke ingendeshwa nkuko yabisiguye kugukurikira ukaba ufise amadeni menshi yo kuriha ushobora kuba ugifise amahigwe meza hamwe n'ivyo ushobora kuba udafise ubushobozi bwo kuriha iyo ngurane rero urashobora kwankirwa ufatiye kuri ivyo gusa n'ikintu abantu birengagiza ariko kandi gifise akamaro ku bijanye no gusaba ingurane mu gihe uriko urihweza ibijanye n'ubushobozi bwawe bwo gusaba ingurane. Kirsty Robinson n'umuhanuzi mu by'ubutunzi muri National Debt Helpline yavuze ati abakoresha ubwo buryo ntibakingiwe nk'uko vyategerezwa mu gihe bariko barakoresha ubwo buryo bwa buy now pay later nk'uko nawe yabishikirije uko gukurikira. Mu gihe hari kibaye kandi urazi yuko buri gihe hariho ibitagenda neza abantu baragwara gutakaza akazi kandi ntuba ufise uburenganzira bwo gusaba koroherezwa nk'uko wo bikora ufise ingurane ahandi hantu. Icegeranyo c'ikigo ca leta ESIG casanze abantu baba batarishe uko bategerezwa kuriha ngo usanga bahitamwo kwiyima ivyangombwa nk'indya kuriha inzu hamwe n'ibindi vyankenerwa mu buzima mbere bamwe bagafata izindi ngurane nk'uko vyashikirijwe na Robinson reka tumwumvirize. Abantu tuvugana nabo ngo ntibashobora kuronka amafaranga yo kuriha inzu kubera yuko bafashe buy now pay later nyinshi hama bakariha amafaranga menshi bityo bikabananira kugira imfungurwa n'ubundi ugasanga bagura ivyo bafungura bakoresheje ubwo buryo nyene ku buryo bituma atasaganyirizo bafise kuko bakoresha ubwo buryo mu kwisumamwo ivyo bakeneye umunsi ku wundi hama bakabiriha mu nyuma ariko kandi bakayakoresha kandi. Robinson yavuze yuko biriko biribonekeza cyane mu bantu aho benshi batagishobora kwikura muri uwo mutego wo kuriha ibintu byangombwa bakoresha umunsi ku wundi cyo kimwe no kuriha amafagitire bakoresheje buy now pay later. Reka dusubire dukurikirane uko babisiguye.
I think buy now pay later payments can take priority.
Nibaza yuko buy now pay later ishobora gukoreshwa mu bintu bimwe bimwe byangombwa kubw'impamvu runaka abantu babiha umurongo w'imbere kubera yuko ari vyankenerwa urazi yuko ari amahera make abantu baca bashira imbere ivy'amahera make kuko bibwira yuko vyoba vyiza abantu barishe utwo duto duto n'ingoga kugira ngo batangure kwitwararika ibindi bintu. Kirsty Robinson agira inama yo kurondera ubufasha mu gihe woba wisanze muri ivyo canke ubona yuko bikugora kuriha ingurane wafashe nk'uko yabisiguye uko gukurikira. Abahanuzi mu by'ubutunzi mu kigo National Debt Helpline n'ahandi hose muri Australia ngo baramaze kubona ingaruka nziza igihe cyose bavugiye abakoresha mwene izo nzira za buy now pay later biba byagoye rero nawe ukaba utorohewe hamwe na buy now pay later uriko urakoresha hamagara National Debt Helpline kuri 1-8-7-7-7-7 ushobora kuronka canke kubona yandi makuru menshi ugiye canke uciye ku gisenge bumenyi ca leta bamwe bita ubuhinga ngurukana bumenyi bwa leta ciye ku murongo witwa Government Money Smart. Nitwa Jean Paul Amede ukaba rero ufise nawe ikibazo kijanye no gukoresha ubwo buhinga bikaba rero bikugoye hamagara izo nimero kugira ngo uronke ubufasha. Nimero ni 1-8-7-7-7 ubusa ubusa indwi ubusa ubusa indwi nitwa Jean Paul Amedeye iyi ni SBS naho ubutaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/ gahetamye radio app